Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya hikaze mwese nshuti bakunze.
Rero twebwe kwa muganga cyo duhitamo ubwo buryo bwawe mese nko mavuze ubwo buryo bw'imiti n'imiti dukoresha cyangwa undi buryo bwa bwa none moderne ngo tuvuga ubwo bufise echeque ntoyi cyane gose ubwo bw'imico kamanye ne bavuga bubushika ku 40%.
Uyu ni muganga Deo Gracias Nukamazina umuhinga yanonose bijanye no kuvura indwara z'abakenyezi akaba natanga inyigisho mu isengero Fikabu riri mu gihugu cy'u Burundi aharagaruka kuvyerekeye gutandukanya imvyaro tuza kugaruka ko mu byo urambuye mu kiganiro c'abanyedini murabi hafi ya maradio yanyu kugira ngo ntimugisibe hagataha amatora y'abashinga amateka mu gihugu cy'u Rwanda rakomeje turabihera ko mu ntango za kino kiganiro. Ariko imbere yuko tuza kujiga nino mu Rwanda kugira ngo turabe ibyo matora mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Amerika Donald Trump agabisha ibihugu vya Syria, Uburusiya na Irani kudakora ikosa mu kugaba ibitero mu ntara ya Idlib iri mu minwe y'abarwanya ubutegetsi bwa Syria. Ni mu butuma yanditse ejo kuwa mbere akoresheje urubuga rwiwe rwa Twitter. Trump avuga ko mu gihe ibyo bihugu vyokora ivyo bitero abantu baharurwa mu bihumbi amajana bashobora kuhasiga ubuzima kandi ingaruka zikaba mbi kurusha. Kuri uwa mbere kandi ibihugu vya Irani guca Irani cashikirije ko citeguye gufasha mu bitero muri Syria kugira ngo igisagara ca Idlib kiri mu buraruko bushira uburengero gisigaye kigenzurwa n'abarwanya leta ya Syria congere kigaruke mu minwe ya leta kandi abakora iterabwoba ngo bahanurwe. Umushikiranganje wa Irani ajeje imigenderanire n'andi makungu Mohamed Javad Zarif ejo kuwa mbere yaragize urugendo i Damas muri Syria kubonana na mugenzi we muri Syria na perezida Bashar al-Assad. Senare nkuru muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaraye ikuriye inkoni ku gashitsi Jean-Pierre Bemba aho yamenyesheje ko atemereye kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu yishimikije icaha yagirije cyo gupfumbatisha ivyabona mu rubanza aburanishwa na Sentare Mpuzamakungu mpanavyaha y'Irahe mu Burundi mu mpera z'ukuno kwezi. CPI niho itegekanya kuzoburanisha uwo yahuze ari cegera ca perezida Bemba gupfumbatisha ivyabona mu gihe c'urubanza rw'ivyaha vyo mu ntambara akurikirana wako niyo Sentare. Bemba yari umwe mu bari baratanze kandidaturi zabo bahisemo kwitura Sentare inyuma yaho mu rugujeje gutunganya amatora muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubankiye guhiganwa amatora ategekanijwe ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 uno mwaka. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 na metero 31 ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ikiganiro ni iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikazi ikiganiro cacu tuguhere mu gihugu cy'u Rwanda amatora abashinga amateka bandanya ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru ariko arakurikirana ibyo amatora. Amahoro Claver ngaho mu Rwanda.
Amahoro neza byane nazo.
Ego uri kurakurikiranira hehe hama hari ko aratora abantu no munsi?
Ubu jewe aho ndi neza na neza ni ku mugwi w'igihugu ujejwe gucungera amatora hakaba ari kuhabera amatora y'abadepite babiri bazoserukira urubyiruko canke ugwaruka mu nama nshingamateka.
Hama ayo matora muri rusange ariko aragenda gute?
Amatora yatanguye neza na neza isaha 5:30 hakaba hari abakandida amirongibiri na batandatu bategerezwa gutorwamo abadepite babiri abatora nabo icyo gihe bari amajina 265 ni bari bamaze gushika ariko rero nabandi bagiye bariyongera baza bukebuke akabirizwa gutorwa rero nkuko nabivuze abashinga mateka babiri bazoserekira ugaruka cyangwa urubyiruko mu nama nshinga mateka abatora rero ni komite nyobozi y'abaserukira ugaruka ku rwego rw'igihugu hamwe n'abaserukira uturere twose uko ari 33 tugize igihugu cy'u Rwanda.
Hama Gaclaver abariko baratora ahanini barasaba iki abazora mukabatowe nk'urwaruka?
Cyane cyane abariko baratora batuma abadepite babiri baserukira ugwaruka kugira ngo bazoshikane ijwi ryabo mu nama nshingamateka cyane cyane ku kibazo cy'ubushomeri ngo bwugarije ugwaruka hariho ngo gukomeza ubumwe mu gwaruka ibibazo biri mu mashuri mato mato hamwe mbere ngo na kaminuza kugira ngo haboneke ireme ry'amashuri harimo ibibazo byerekeye inda zitifujwe hamwe rero no gusaba ngo ugwaruka rwose ruri mu gihugu ruje rurigumbira mu makopera ative kugira ngo ruronke imitahe maze nabwo rushobore gushinga imigambi mito mito maze guteza imbere.
Urakoze cyane gose Pierre Claver niyo nkuru bandanye kwikirana iyo nkuru hamatraza kubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma kujyo buramvuye.
Murakoze
namwe. Ego mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru acokorerwa mu ngata na Asumta Kabuyi wari ahakorera komisiyo y'igihugu y'amatora mu gihugu cy'u Rwanda. Amahoro Asumta.
Amahoro Diane.
Ego muri komisiyo y'amatora uhejeje kudutangariza mukanya k'umukandida Sengiyumva Janvier ahejeje guhura n'abayigize kugira ngo bagaruke ku kibazo cy'amazina yiwe yanditswe nabi byifashe gute bamubwiye iki bayaziki?
Ego urakoze Diane nakubwira ko Sengiyumva Janvier amaze kudutangariza ko yakiriwe na komisiyo y'igihugu y'amatora muzi neza ko ejo ijwi rya Amerika ryo ryabashije kumenya ko uriya mukandida aho kwandikwa Sengiyumva Janvier hari handitseho Nsengimana Janvier akavuga rero ati byatumye abagombaga kuntora bayoberwa uko babigenza ndetse agakeka ko ari nayo mpamvu atagize amajwi menshi akavuga ati amajwi yanjye ashobora kuba yabaye imfabusa kubera ko abantu basangaga handitseho Nsengimana aho kwandikaho Nsengiyumva. Amaze rero kutubwira ko yakiriwe na komisiyo y'igihugu y'amatora komisiyo yamubwiye ko igiye kubisuzuma bakanamubwira ati twagize ingorane ko ikosa ryabaye mu icapiro ko batabashije kubibona neza ariko bakamubwira bati ntugire impungenge kuko wenda hari abantu bagutoye bakoresheje amafoto yawe ariko akababwira ati birashoboka ko hari umuntu utarunzi kuko ntabwo abatora bose nagiye mbiyereka noneho wenda bakayaraza agashaka Nsengiyumva yaribura rikaba imfabusa komisiyo rero imubwiye ko igiye kureba uko 30% yasigaye bakwitwararika bakareba neza ko bakabara amajwi ya Nsengimana bakaba bayashyira kuri Nsengiyumva noneho bakareba ko no mu bindi byatambutse byabaruwe bashobora gusanga hari amajwi yaba yaratakaje kubera ko wenda babonye ko hari handitseho Nsengimana nayo bakaba bayamusubiza. Ukugeza ubu rero uyu mukandida nta kintu aravuze ati ngiye gutegereza 30% birashoboka ko 30% isigaye kubarurwa ishobora kumpa amahirwe yo kuba nabo umudepite nta kindi kintu aravuga ko yakurikiza kuko ataramenya ikiva muri 30%.
Sumtakabo yurakoze cyane gose na wewe isango ni makuru yacu yo hanyuma kugira ngo iyo nkuru igaruke ko kubyo burambuye. Turacari mu vy'amatora mu gihugu cy'u Rwanda. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa nawe nyene turi kumwe ku murongo wa telefone. Eric amahoro urihe hamuri kurekurikirana iki nawe?
Urakoze Diane. Ubu ndi Kacyiru mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali nyuma y'uturere twa Nyarugenge na Kicukiro. Ndi gukurikirana uko amatora y'abadamu bagomba guhagararira abandi mu nteko ishinga amategeko mu mutwe w'abadepite ari kugenda. Ni ukuvuga ngo rero mpereye Inyarugenge n'ubundi iki ni icyiciro cyihariye cy'abadamu babarwa muri 30%. Nyarugenge rero aho nagiye ngera hafi ya hose nagiye nsanga bagiye baramuka mu gitondo kare kare bakaratura mbere bakarangiza. Nicyo kimwe rero na Kicukiro ndetse na hano aho ndi mu karere ka Gasabo.
Hama rero muri rusange amatora ariko aragenda gute? Abaje gutora bariteze iki ku bapfasoni bazobatse biserukira mu nama nshingamateka?
Matora muri rusange nituze cyane ko baragenda baza aho bigeze kuri amasaha baragenda baza gake gake cyane ko nikitiro nkubwira ko kihariye no kubona abantu baza utageze kuri site y'itora cyangwa ngo uhure n'umuntu umenye ngo yatoye mu badamu birago biretse kugera kuri iyo site y'itora n'ubwo ngo rero icyo biteze ni ukugira ngo nkuko ubutegetsi bwabahaye ijambo baragira ngo n'ubundi bagume barisigasire nkurikije umushingiye ku byo naganiriye na bamwe mu batoye cyangwa banasanze ku masite bagiye gutora ni ukuvuga ngo rero nabo barashaka uwo mwihariko wabo nk'uko bavuga ngo abadamu bateye imbere bagume muri uwo murongo.
Erike, urumva uno munsi ariko aratora abaje gutora abapfasoni n'urwaruka, urumvise nuko bariko barumviriza ivya Janvier avuga ati izina giwe ryobajyana ryanditse kutariko ariko ejo nk'imigambwe ikomakomeye harimwo nka za FPR niho baheraheza iryo tora. Muri rusangi hari ico komisiyo yababwiye amatora amaze kurangira yabo ibitigiri vyifashe gute vyimfata kibanza kuri abo bamaze guharugwa?
Biragoye kubera ko ntabwo magingo yangaye ibintu by'imibare byari byatangazwa uretse kuba twagiye dusanga wenda hagombaga gutorera 75 bose barangije cyangwa hagomba gutorera 38 ugasanga haracyabura 8 nabwo karibone n'abagenda baza n'uvuga ngo imibare kugeza ubu ntabwo umuntu kuri site y'itora ashobora kukubwira ngo batoye bate no gutegereza ibyo komisiyo y'amatora iza gutangaza.
Urakoze cyane gose ariko iyo komisiyo y'amatora kibutsa yuko ejo yari yavuze yuko vyimfata kibanza umugambwe babona mu migambwe ariko iratogwa uri ku isonga ari FPR aho vyimfata kibanza ufise amaje 75% kwijana. Ijwi ry'America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya cha tubandaniza ku kiganiro iwanyu mu ntara nyezina.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Nuko rero duce tugaruka ku kiganiro c'abanyedini aho no musi tuvuga kuvyerekeye uburyo bwo gutandukanya imvyaro canke kugabanya izo mvyaro. Turakira mugenzi wacu Diane Ndonse i Bujumbura ahatangura yakira abatumire bari kumwe muri studio hama bace baduga ku ijambo.
Sheikh Haruna Nkunduwiga, umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi, turabaramukije.
Baramukije namutsaba turi kumwe nabo sanatumviriza.
Ego Patiri Pierre Sengiyumva, umwe mu bajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diyosezi ya Bujumbura, namwe mbwe turabaramukije.
Mwaramutse cyane.
Turi kumwe kandi na muganga Deogracias Ntukamazina, umuhinga yanonosoye ibijyanye no kuvura indwara z'abakenyezi, akaba no mu batanga inyigisho mu isengero rya Fekabu. Namwe mbwe turabaramukije.
Amaro neza.
Ego turi kumwe n'umukenyezi kandi Asteri Nduhira Ubusa w'umukirisu aza kutubwira ibijyanye n'ingene yifata mu gutandukanya imvyaro canke haba mu guhagarika imvyaro. Namwe mbwe turabaramukije.
Turabaramukije.
Ego twibutse abatwumviriza ko mwumviriza Ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku kibanza indongozi z'amadini n'amasengero ziha uburyo bwo gutandukanya canke guhagarika imvyaro nk'imwe mu nyishu zo kugabanya umurindi w'igwirirana ry'abantu mu gihugu. She Haruna, mwebwe ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro mwebwe mubuha ikibanza kingana gute mu idini ryanyu?
Murakoze cyane gose. Mu Bisilamu uburyo gutandukanya imvyaro tubuha ikibanza kinini cyane gose. Ariko kandi nkabanza kumenyesha yuko nkuko abarundi batanga amazina abyara Imana, hakiza Imana, hatunga Imana. Ariko rero ikintu gusa tutaheza ngo tumvikane ko hanini usanga ari kijyanye n'uburyo abantu bagira kugira ngo bashobore gutandukanya imbyaro, ariho ngira ngo umuntu heza akaza kugaruka. Kuko twe turashira imbere ibyo twita uburyo kama bwo gutandukanya imbyaro, nabwo bukaba ari bubiri. Kandi ubwo buryo kama tubyigisha abadukwirikira na bose babona ko byashobora kugira akamaro kugira ngo bumve ingene babikoresha, babyiyumvemo, babone n'akamaro keza.
Nk'abaciriyemo ubwo buryo ni ubuhe? Mwavuze ko ari uburyo bubiri.
Uburyo bwa mbere ni ubwo bw'uko mu gihe c'uburumbuke abo bantu bubakanye badaheza ngo bakore amabanga yabo yabubatse.
Uburumbuke abadatahura neza
ni ukuvuga mu gihe cy'uko umukenyezi ashobora gusama bagaheza rero bakirinda gukora ayo mabanga yabubatse. Uburyo bugira kabiri no muri ico gihe chabo ibuwa kanye changa umu kenye za shura kusama mugiwe kwa gira mawanga ibuwa watse hageze jesu sezi nanga aheza kadisesa haanze kugirango kukuni zozeleze kakura mwivyo kurumbuka
ego patiri pia sengi umva mwuhu mwuri ekelezia katolika ugobujobu utandu kanyi mviyaro mwuri ikibanza kingana gote
tukwebuge mwuri ekelezia katolika umuano mkambere tumukenguru kangingabili tangwa ni imana kandi tukaishimira imana chana irema hanyuma tukwebuge mwuri kwemera muri katolika n'ubugi imana yatunganije hari ubugyo ndemanwa imana iremye umukenyezi yaramutunganije kubugyo afise ibihe byo gusama imbanye n'ibihatari byo gusama imbanye ni nabwo bugyo n'uyo muvukanye yaravuze bugyo kama ndemanwa nuko twebwe dushira imbere
ego ubwo nyene uko ari bubiri nkuko Sheikh Haruna yabivuze
oya twebwe duca dutandukana gatoyi ubugyo twebwe dushira imbere n'ubugyo bwatowe n'abashakashatsi hariho uburyo bwo kugendereza uruziri ubwo buryo bwatowe n'abahinga b'abaganga hariho uburyo bundi no vuga nti bwo gupima ubushuhe bw'umukenyezi n'ubwo bwatowe n'abashakashatsi hariho ubundi buryo twebwe dushira imbere uburyo bwo kugendereza ico twita ubwinjiriro bw'igitereko c'umukenyezi n'ubwo turabushira imbere mu bisanzwe ni nk'uburyo bwose hamwe ni nk'ubugindwe dushira imbere hama rero umukenyezi umwe wese bivanye n'ingene umubiri wiwe utunganijwe n'ingene ameze gaheza gatoramo uburyo bumwe muri ubwo onye dushira imbere
cyane cyane ni uburyo byasuzume ko adashobora gusama ko atari mu bihe byo gusama imbanye
twibwe mu bisanzwe twigisha umukenyezi ukwezi kwiwe ukwezi k'umukenyezi muri uko kwezi k'umukenyezi harimo ibihe byo gusama imbanye n'ibi atari byo gusama imbanye
ibyo byo gusesa imbuto hanze mwebwe
ibyo ntituvyemera
Hari uburyo ishyiramo impuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS yashizeho ubwo buryo bundi bwo muvuga ku iki burya butangwa kwa muganga
bitubuhuriza ko kubituma nkabiri cyangwa bitutunga nakabivuga ubwa mbere ho ibyigwa abo baganga nyine bagira cyangwa OMS igira nuko byerekana yuko budakingira ijana ku ijana uvuga ko umuntu ashaka ko ufashe kandi akabutwarira ko imbanye ubugira kabiri ibikoresho imwe mu byo bakoresha ntibazi ibyo bikozwemo kubyo ushaka kugira ingaruka mbi ku buzima bw'umukenyezi mbwe yabikoresheje ubugira gatatu nuko hariyo bamwe ntibavuga ngo ubufuko usange hagize kurangura amabanga bashobora guhendana yatanguye kare ugasanga agiye gukura mu nyuma zumvikana ko bimwe byo kwizera bitarimo
ego me turi kumwe na muganga Deogracias Ntukamazina muhinga yanonose ibijanye no kuvura indwara z'abakenyezi asanzwe arakurikiranira hafi abakenyezi bibungenze mutanga n'inyigisho kandi kubijanye n'ivyo ivyo indongozi z'amasengero n'amadini bariko baravuga ko batemeranya n'ubwo buryo musanzwe mwigisha mwebwe kwa muganga mubivuga kwiki
kinezere rwa mbere nuko ico ciyumviro cyo gutandukanya bya bacemeza bose ivyo ni byiza cyane gose ndumva ivyo bavuze ni byiza cyane ariko turavye ukuntu bigenda ku mukenyezi ari kuri ubwo buryo kama nkuko bavuze ubu buryo bufise mu France bavuze tout d'échec sinzi kuno bivuga mu kirundi n'uburyo umukenyezi awugiye ko nk'abakenyezi ijana awugiye ko 40 barabusamirako urumva ni benshi cyane rero twebwe kwa muganga duca duhitamo ubwo buryo bwawe MS nkuko mwavuze ubwo buryo bw'imitima dukoresha cyangwa ubundi buryo bwa none moderne nkuko tuvuga ubwo bufise echeke ntoyi cyane gose ubwo bw'imico kama nyine bavuga bubushika ku 40% ariko ubwo kwa muganga dukoresha ni munsi ya 10%
ariko nabwo ngo abakenyezi barabusamira
biravana umukenyezi agomba kuja kuri ubwo buryo abanza kuja kwa muganga akavuga ati jewe nashaka gutandukanya ibyaha muganga icyakora aramubaza ibibazo akamupima karaba akamubwira n'uburyo buhari akamubwira yuko yohita ngo ashaka ariko aramufasha ko hari ubu gusanga uyu atakenewe bidashoboka kwaca kuri uburyo kanaka kubera kubwira ingaruka mbi ucumufasha kugira ahitemo uburyo butamubwira ingaruka mbi kandi burahari
yego kumbure turabigaruka ko reka duhe ijambo umukenyezi Asterine duhira ubusa asanzwe nawe afise uko yizera w'umukirisu nubwo atashimye ko tuvuga isengero asengeramo kuko atariserukiye mwebwe mu ubwo buryo bwo gutandukanya ivyaro mbega mwamubukoresha
murakoze kumi ijambo ikibazo cyo gutandukanya imvyaro ni kibazo gitegerezwa kuba umwitwarariko w'umuntu uwo ari we wese muzima yaba umushinga ntahe yaba umukenyezi mu rugo kuko iyo utakitwararitse iyo ugifashe minenegwe kiratera ibibazo haba mu buzima bwo mu mubiri haba no mu buzima bwa gikirisu itandukaniro gusa n'uburyo tubitorera inyishu
mwebwe mwabitorera inyishu gute
jewe uburyo bwa mbere nshira imbere bwo gutorera inyishu nk'umukirisu dukubanza gusenga Imana. Imana niyo nyishye ibibazo, Imana niyo iroraniriza igatunganiriza umuntu mu buzima bwiwe bwose mu myaka yiwe yose.
Ego yarabishuye Imana?
Ego.
Ubu mufise abana bangahe mwatandukanije gute imbyara?
Njewe mfise abana 13 kandi Imana yaranyishuye, kandi Imana yishira umuntu umwe wese mu nzira yiwe. Uko mwadusiguriye kubyara ku rugero, mwadusiguriye ati ni ukubyara b'umuntu ashoboye kurera. Jewe maze gushira Imana imbere ngasenga Imana mu rubyaro rwanje kugira ngo ibemwo. Narasenze kugira ngo inshirire ku rugero urubyaro, kandi ko dusenze siko Imana itegerezwa kwishura. Igikuru nuko yishura ibiguha kuroranigwa nibiguha kutunganirwa.
Mu majambo makubwo buryo mwebwe ntabwo muriyo murakoresha?
Narakoresheje uburyo butambera icyaha imbere y'Imana, kuko buriho ndabukoresheje ntibwankundiye. Umaze kutankundira sinari gufata bwa bundi budahimbara Imana, cyashye mpitamo gusenga. Ikibazo ndacereka Imana kandi ndakigira umwitwara, ariko gose nico kibazo mu buzima nsengera gusumba ibindi byose.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tugarutse kuri mwebwe umurongoye amasengero n'amadini, namwe uko umukristo ariko arabivuga niko namwe bimeze. Ni kuvuga harimo muri ubwo buryo bwo kwa muganga, ni kuvuga bwose Imana ntibwemera, niko muvuga
uburyo bwo kwa muganga? Twebwe turashima ko Imana yahaye ubwenge abantu, amo bwo bwenge abantu bakabukoresha kumbone mu gushobora gutora ingwara, kuvura ingwara izina ziriye. Mugaho igihe bishitse abantu bagacarondera kuja mu kibanza cy'Imana, ica bitangura kugorana gatoya. Uwemeza igihe yemeza nk'ubu buryo nariko mvuga, yabanje kubiraba niba ari kwemeza uburyo bufise urugero runini rwo kudakundira abantu. Ni nacyo gituma twebwe tugiye kuraba mu biharuro vy'abariko bariga ku bantu ijana abashobora kunanirwa ni hagati ya 5 n'8 nibo bashobora kuyoberwa. Ariho no ngaha mu Burundi abanyeshuri biga muri kaminuza y'ubuganga bagiye gutohoza bonyine ku kibuga barandika ko ibitabo ari weruka kwandika igitabo memoire kuri ubwo buryo twigisha. Yasanze nawe nyene ku bantu 108 yakoreye ko yasanze abashoboye kuyoberwa ari 8%, abandi bose buragenda neza burabakundira. Nshatse kuvuga rero ko ubwo buryo ari uburyo bwemewe na OMS, kandi ari uburyo bushigikiwe ku isi yose, kandi ari uburyo bwatowe n'abahinga muri ibi by'ubuganga, ari uburyo bw'abapatiri.
Ego. Ni bumwe mu buryo, ariko hari n'ubundi buryo bwinshi iruhande y'ubwo mubwo OMS ihanura gukoresha. Muganga Deogracias Ntukamazina, mwebwe muri umukirisu kandi mukaba n'umuganga, bavuze bati hariho uburyo butemewe n'Imana n'ubundi bwemewe n'Imana, namwe niko mubibona nk'umuganga kandi nk'umukirisu?
Murakoze cyane. Ndi muganga kandi nkaba n'umukirisu. Ubwo buryo baravuga ko butemewe n'Imana, mu bisanzwe ubivuga mu buryo bwinshi. Rero n'Imana aho yari mu muntu, yaremye umugabo, hamereye umugore, irabaheza agira ati nimurondoke muzurise. Hanyuma icyaha caraje, icyaha kimaze kuza byose byarahindutse, haciye haza ingwara, haciye haza ingorane nyinshi cyane, haciye haza n'uko umukenyezi umubwira tuzobyara ubabaye. Noneho si kubabara gusa, no gupfa ubu barapfa, nibyo bibica ku isi yose. Ibyimbanye no kubyara hose ni mu bihugu biteye imbere, ibintu bihita n'abakenyezi nibijanye n'imbanye no kwibaruka. Rero aho icyaha kize ikabihindura byose, ntihaciye haza iyo miti, haza amaantibiyotike y'indwara kanaka za malari, byinshi no byaciye Imana y'ubwenge abantu ubwira batora iyo miti kugira ngo bapfure ibyo bintu byose. Muri urwo rugero ntihaciye haza n'ibyo bintu byo gutandukanya imbyaro. Rero kubera iki haciye haza icyo kibazo? Gorazo byarabigoye ubuho no gupfa barapfa, nukuraba rero ukuntu bitetse kugabanuka kugira ngo abakenzi ntihashishikare bapfa. Kandi noneho nsubiye n'inyuma gatoyi, igihe Imana avuga ati murondoke, urabona kenshi nk'uko tubibona tubizi batwigishije, umukenyezi aboneye n'umushinga ntagiye cyo kubyara burya harabwiye intuze imbuto nyinshi cyane, ariko kamwe konyene kenshi kamwe konyene ni benshi urumva n'umwana umwe yarabye amagara y'umukenyezi mu bisanzwe. Abo bose yari kugira ati izo muti urenga imuriro nicana bose ababyara ntibyakunda. Nicyo tuma rero bijanye n'ivyo byo gutandukanya imbyaro ku magara y'umukenyezi. Ibyo nk'uko bavuga ubwo buryo kama, yego ni byiza, yavuze ngo barabyize by'ukuri ivyo vya echec basanze ku bagore 108 abo ni bake cyane. Ibyirwa OMS ikora ibyo igira abagore barenga 100,000 nibo bigirako bakaraba.
Ego
hanyuma rero ubwo buryo rero kuri ivyo bavuga ngo ivyo babukozemo ni biki, ndavyumva ariko barabyize neza ababiraba barabyize neza ubwo buryo nta kibazo kugira ku mukenyezi kandi huko nabivuze umukenyezi umwe wese araje kwa muganga baramurabura uburyo bikwiranye
ego mugabo uko hari uburyo bukwiye gukoreshwa n'ubudakwiye gukoreshwa nabyo kubakira isu ku bantu bemera imana kuko baravuga ati hari uburyo bwica bamwe bavuga ati hari ubwo dushobora gukoresha abandi bati bwose ntibwemewe n'imana kuri ibyo mwebwe mubivuga
ibyo kuvuga ko ntibwemewe n'imana byo gora kuvuga ko umuntu wese kumbure ukuna senga imana no kundi mwishura ariko je ndivuga ko uburyo bwose bumeze neza kuvuga ko bwemewe n'imana cyangwa utemewe n'imana biragoye kuvuga kubera abantu bose barasenga imana mwe kiri umwe nta turabona ikindi gitabo cyacu biraho byanditse ngo ntibwemewe cyangwa emeo ariko twebwe tuzi ko ubwo buryo bwatowe imiti nkuko yindi yatowe kandi bwapimwe neza kandi babyize neza ku mubiri w'umuntu atakibatse
yego
umwe wese araraba
urakoze n'ukuri je ndatahura uri ko ravuga nk'umuganga ariko nashakanga ariko ku bintu bibiri ubwa mbere hoho ubuzima butangwa n'Imana ico tukimenye tucumvikane ko kandi iyo Imana ivuze iti uyu munsi ubuzima burahagarara burahagarara naho woba ufise uhinga umeze gute hanyuma kandi Imana yaraduhaye ubwenge nk'uko muganga ariko rivuga harabashakashatsi bagiye ubushakashatsi ku bintu byinshi cyano hino n'ukuri kandi no muri ivyo niko navuga ubwo buryo kama dukoresha n'ubumenyi Imana yaduhaye kuko buryo bwawe mesi bumaze imyaka yubidashika kuri 30-40 imbere yaho abantu barabyara ku rugero bagatandukanya ibyaro kandi bakaronka abana bashaka bifuza zumvikane rero yuko ubumenyi Imana yahaye abaganga abashakashatsi ifise urugeze agarukije ko mugabo buryo bukama mugiye bifatije n'ubuze gusaba Imana wigishije abantu neza bakari ko basaba Imana kugira ngo ibumvire burabakingira ijana ku ijana ntabari ko ravuga ngo ariko ukuta ugutashobora gushika dushize imbere Imana byose bidushoboza mugabo kandi tuzo mu bintu byo kugirwanya tubishije imbere muri byo
ego ufase na Esther yavuze ko ariho ku Imana yamwishuye mari mayisavye ko mwifuza ko byara abana 13
oya isuko nayisavye jewe natanguye kwizera Imana isabana bane nanguye kwizera Imana afise abana bane kuva ico giye nasenga Imana mvuga nti Imana ngereza aba ari cifuzo cyanje kandi si cifuzo kibabaza Imana ni wangereza aba nzogushima hanyuma Imana si cyashimye gukora uko jewe mvuga nti shira Imana imbere kandi ndagisengera cyane kandi nkumva yuko neza Imana yanje turi kumwe.
None mumva yarabishuye kandi yakigeza kuri 10 nabanga.
Yego, inzira z'Imana zo kwishura zirenga igihumbi. Jewe nasavye abo bane kugira ngo umva hari kuwa kane kugira ngo ndonke kuroranirwa muri abo bane nk'ubwenge bw'umwana w'umuntu uko bukora. Ngimana nayo ikavuga iti oya nzokugira igikoresho cyanje uzonshingira intaha ico nakoze. Nzobaguha kandi nzoguha kubaroranirwamo no gutunganirwamo haba kubwo ubuzima bwawe ku magara yawe haba ku magara y'abantu haba no mu buryo mubaho
yaciye ibongera uburyo bwo kubesha abo bana
je ubwanje Imana impamagara meza sinkoboka ngo nukubera uko kuvyara abana banje kabaha amagara meza sisesagura ngo nuko ari abana benshi eka abana bagira amagara meza nanje nkagira amagara meza kandi ngatwara inda mahoro ngakomera neza avuga Imana kuko aribwo buryo wabonye bushimye ko unyishuramwo igikuru nuko ndoranirwa ngatunganirwa ku magara yanje no kubana banje ndagushima
egome muganga de gracias nuka mazina umukenyezi numwe mu bakenyezi bashobora kuba basenga gucyo ariko bakagira ibyo basavye Imana ariko je ndiko ndumviriza numva itaba yabyishye nkuko ababisavye usavye bane kagwa 10 nabangahe mbega abantu basenga gucyo mwebwe mu bavuga ko iki bizera muri ubwo buryo
oya urumva ubwa mbere yashaka bane mugaye Imana mu 13 kandi nabona kiri muto nyuma zagwashishikara urumva rero iwe yakugira ubuntu urumva uvyara neza ikire mu kibanza cy'umuntu abyarakozwe yere kwishika kuri bangara ntibikunda kwegwe taragira igihe tukugara kubera amagara y'umukenyezi
mukugara burundu
yego none umukuza abyekenyeza byarakorutse akozwe tukumaduca kuri yankovu waciye rimwe kabiri gatatu kane gatanu uyo nkuvu isigari imeze gute arakantu kagashambara kuryo kuko atwaye yindinda iramutabukiramo akabyarira umuntu ugasanga arapfuye
ngira nabandi bizeye yo cibakorera nkuko yamukoreye
urubyo kwizera urumba no kwizera mugabo ibyo twizera urumba no kuraba ibya magara y'abantu no gutegekana igira nti habingorane
Nuko rero harakoze mugenzi wacu Diane Ndonse n'abatumire biwe bari kumwe muri ico kiganiro cabo no ngahaduce dusozerera iwanyu mu ntara y'uno munsi nshuti bakunze mari kumwe natwe mwakenuye bakoze namenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico baterera yakoze Innocent Kimenyi na Ingenieur Jo bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Jediane na Hazona ndemesheje iwanyu mu ntara y'uno munsi tuzongerejo nkaho twahereye muranigwe mu banyu no mu vyanyu.